VOA. Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nchuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki 19 z'ukwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, dusamiranira i Washington DC mu kirundi kinyarwanda. Ndabahaye ikaze rero mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Ku munsi w'ejo itariki 20 z'ukwezi kw'icumi, iyo minsi 19 ikazo birangiye, ari nacyo gituma twashimye kurangura kino gikorwa no munsi.
Uyo ni Pascal Nyabenda, arongoye inama nshingamateka y'u Burundi, avuga ku gikorwa cyo gutora umushingamateka asubirira Hafsa Mose mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko. Hafsa Mose rero aheruka kugandagurwa mu kwezi kw'indwi. Inkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Radio Jwi rya Amerika, inama nshingamateka y'u Burundi yemeje kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 z'uku kwezi kw'icumi, ugiye guhagararira u Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. N'usubirira umuhisi Hafsa Mose yagandaguriwe i Bujumbura kuwa 13 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka turimwo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ari Bujumbura mu Burundi.
Tukaba duhejeje kwemeza icese yuko mushingamateka Muhirwa Jean Marie agenda kuduserukira muri inama nshingamateka EALA.
Umukenguzi amateka Muhirwa Jean Marie aturuka mu ntara ya Kirundo niwe yemejwe kuri uno wa gatatu n'inama nshingamateka y'u Burundi ngo aserukire u Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda yasigiwe igituma ico gikorwa cakozwe kuri uno wa gatatu.
Yadusaba ko twokurikiza amategeko mu gusubiriza umushingamateka yagandaguwe mu kiringo kitarenze iminsi 90. Iyo kete rero niyo kuva ku itariki 20 z'ukwezi kw'indwi, ubu rero ku munsi w'ejo itariki 20 z'ukwezi kw'icumi, iyo minsi 90 ikazo birangiye, ari nacyo gituma twashimye kurangura kino gikorwa no munsi.
Uwarongoye ibiro by'inama nshingamateka yagarutse ku mategeko agenga ibiro by'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, na cyane cyane mu kigabane kiraba ikiringo ubuserukira buri gihugu amara. Umushingamateka Pascal Nyabenda yerekanye ko ayo mategeko yanababereye intambamyi igihe bifuza gukura abashingamateka birukanye mu migambwe.
Aha rero hariho point imwe mu bivugwa ngaha yatugoye gukurikiza muri kino gihe, bivanye n'iri tegeko nyene n'iri traité ukuntu rivyugara, kuko mu bisanzwe murabona ko haba amatora imbere y'uko cyangwa bidahurirana n'uko ababa muri yara baba barangije ikiringo cyabo. Tubajije rero kubera ibyashitse hano mu gihugu kugira ngo abashingamateka bamwe bamwe baveyo kugira ngo hajemwe abandi conformement ibyo dufise uno munsi mu namashingamateka. Twasanze rero iritegeko hari ahantu yugaye gato mugabo ndabahaye nk'akarorero nko mu mugambo CNDD-FDD. Murazi ko umushingamateka ngenda ku mana Jeremy yafuswe mu mugambwe, ariko n'uno munsi aracari muri EALA. Bivanye nuko nkuko ndabibabwiye iri tegeko rivuga yuko bari basanzwe yo bategeza kurangiza ikiringo cyabo.
Amatora yo kwemeza uwo mukenguzi amateka yitoje wenyine atanumwe bahiganywe kugira subirire umuhisi Hafsa Mosi yabaye mwibanga vote secret mu gifaransa. Umukuru w'inama nshingamateka yasiguriye abashingamateka ko ariko amategeko agenga urwo rwego bivuga mu gihe uwitoza ari umwe.
Hangaruke ku byo umushingamateka bacidani no Fabinyari yabajije jo bundi aho twari ko twiga ryategeko ko turiko turakora ibijanye no kugira ico tuvuze ku muntu uno musi ntidushira amaboko hejuru. Uno musi iba lo scrutin secret nkuko byanditswe mu itegeko ritugenga.
Umukenguzi amateka Muhirwa Jean Marie yatuye ku majwi 103 ku 109 yabari bitavye ibikorwa, harimwo batanu batumye batandatu nabo ntibamutoye agiye gusubirira umuhisi Hafsa Mosi yitabye Imana ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwindwi no mwaka agandaguwe arashwe ku murango riva n'abantu gushika ubu bataramenyekana muri karitiye ya Gihosha yarasanzwe bamwo turi mu gisagara ca Bujumbura ubwo bwicanyi bwaranemejwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye watowe aca yihuta kuja muri Tanzania ahari cicaro c'inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko hatarenze kuri uno wa gatatu kugira arahire aca tangura ibikorwa hatarenze kuri uyu wa kane nkuko byatangajwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Amakuru mu Burundi kandi rumwe mu rwaruka rwo muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo rwarangije amashuri ariko rutagira akazi ruvuga ko rufise imigambi yo kwiteza imbere ariko rugasigura ko rubura umutahe wo gutanguza iyo migambi ruba rwiteguriye rubivuga inyuma y'inyigisho rwari rumazemwo iminsi ruhabwa na Kaminuza International University of Ecuador mu bijanye no kwikorera akazi ibindi kuri inkuru tubishikizwa na Jean Bosco Ndarurinze.
Inyuma y'iminsi itatu bigishwa uko bwo kwivyariza ubuzi bamwe mu gwaruka go muri komine Vumbi barangije amashuri bakabura ubuzi babona ko bishoboka
barabonye by'ukuri mutahe uri mu mutwe hanyuma ukawiyumvira mu mupfuko hama ukacurondera mbega nibara mahera bo yakura mu biki
ako kobera twamaze kubona yuko umuntu ashobora gutangura ntararonka namahera tukaba twe dufisa kagega gatoya yaba dukunda kugenda nko mu mariage tugategura udukino hama bakaduha udufaranga dukeya nk'3000 kuri mariage imwe uburaho twabonye ahubwo tuhiriwe tunahishije twe mwako gashira hame gatoya twari dufise duca dutangura gukora utwo duhera nyene dukeya ahubwo ce tunashiramwe n'ingufu kugira dushobore kwiteza imbere
yamara hari nawe na ko ari ngombwa gufashishwa umutahe wo gutangura umugambi ubwa mbere bafatira ku kibazo cy'ubukene kigaragara uno munsi mu gihugu
ariko rimwe uragerageza kuraba umutahe n'ubwo mugorana cyane nko nta kuntu wo kuyumvira nko gukora ikintu ahantu kanaka atamutaho ufite ariko rero kujya muzamwa twagiye hamwe turashobora kwingunganya nk'umwe agaterera icafise kugira ngo iki gikorwa kibandane
twe twatwimviriye ko bishoboka bajya batwigishije ko bashobora kutugira imbere kugira ngo uburyo buboneke ngo uburyo bashaka kuduha muri masosiyete twagize twiyoboranije twege hagati yacu amasha dutangura kuko muri twigarano bakenye usanga vraiment adashobora no kuronka igihumbi cyangwa n'amahera make yari munsi y'igihumbi.
Kaminuza International University of Ecuador ishinze imizi mu gisagara cya Bujumbura niyo yarungitse abahinga kwigisha ugugwaruka yabisabwe n'ishyirahamwe AJD gitaho iterambere ry'ugwaruka. Mukamara Kiza Filipo arongoye iryo shyirahamwe avuga ko barondereye inyigisho ugugwaruka kugira rujane n'igihe
iki gihe nkuko tubona leta yafashe umugambi wo kwigisha ugwaruka rwose rw'igihugu biragaragara yuko leta idashobora kuronka ibiro ikwiza ugwaruka rwayo rwose yamara rero ni ngombwa yuko ugwaruka ruheza rukaje hamwe rugakora rugakoresha za nguvu na bwa bwenge bakura kwishu kugira ngo bashobore kwiteza imbere ni muri iyo ntumbero rero twaciye dutumira abantu b'abahinga basho bazi kwigisha canke bazi ukuntu ibihugu byagiye bitera imbere bashimike kuri ibintu by'entreprise ya entrepreneurship kugira ngo baze baruhugure hanyuma ejo dushobore gushika kwiterambere nyaryo.
Jean Yves Imbere yashinze Kaminuza International University of Ecuador ari mu batanze inyigisho kubwiwe ivyo abantu bita ingorane nivyo abikorera utwabo bogera ko mukwiteza imbere
ku muntu w'umu entrepreneur ahubwo iyo hari kibazo nkuko bavuga ngo kibazo c'ubushomeri cyangwa kibazo c'inzara cyangwa kibazo c'ubukene umu entrepreneur amaso yuwaruguruka kubogi kibazo akibona nka nkibakwe ico twita opportunity d'affaire uko rero hoze ibibazo byinshi ahubwo niho haba habonetse ama opportunities menshi d'affaire
naho biruko urongoye ishirahamwe AJD avuga ko intererano ya leta ari kirumara
ariko batwigishe by'ukuri ubuhinga bw'ukuntu umuntu ashobora guhera hatoya hasi gose bukebuke akaduga akazanduruka gashika aho aba yipfuza ariko rero kandi turanahimiriza cyane na leta yuko ikwiye kwitahugwaruka namye nimva ati nka hamwe leta yo ha mu ntego y'amafaranga ikoresha yozo haviza irategura n'amafaranga amafaranga agenewe ugwaruka mu ikomine hakaba hari amafaranga yo guteza imbere ibikorwa by'ugwaruka.
Umwe mu batanze inyigisho asanzwe ari n'umukozi mu bushikiranganje bw'indero ati hari imvugo ikwiye gucibwa
abarundi bo kwikura mu mitwe ikintu cyo kuvuga ngo leta iriko iraforoma abashomeri kuko leta iforoma incabwenge hanyuma izo ncabwenge nabwo nazo zigashobora guhabwa akazi muri leta canke zikaja kwiyungunganya gushobora gukoresha bwa bwenge mu kwihangira imirimo yabo.
Jean Claude Nkurunziza icegera cy'urongo inama mpanuzwa jambo ya commune Vumbi avuga ko inyigisho nkizo zishobora gutuma nibindi bibazo biva mu nzira. Iyo ndongozi ivuga ko bagiye gukurikirana ugugwaruka kugira rushye mu ngiro ubumenyi bwungutse. Muri ugo gwaruka rugera ku 160 gwaronse izo nyigisho harimo kandi n'abarangije amashuri nshingiro bataroza amahirwe yo kubandanya. Mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Abakozi bihinguriro gisukari Sosumo bamesha ko batararonswa amafaranga y'uturusho bahabwa hisunzwe umwimbo wabonetse bagakumenyesha kandi ko bari kuba barayaronse mu kwezi kw'icenda bagasaba abarongoye iryo hinguriro kubaha utwo turusho barekurirwa n'amategeko. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Utwo turusho dusabwa no tw'umwimbo umwe kwa 2015 abo bakozi bavuga ko bari butegezwa kuturonswa mu kwezi kw'icenda guheze mu mwaka wa 2016 ariko gushika ano mango bamesha ko atawuraronka n'urumeya. Uyu ni umwe muri abo bakozi yemeye ko tumufata amajwi bagenziwe batinye kumva z'ubwo bw'ingaruka mbi zobashikira mu kazi kabo.
Ibwe kuva Sosumbo ibaho kandi reklema umwanya itarahinduka cyo kuva ko duproduce twakora campagne twateza kuronka prime de bill ati bayifatira kuri production twakoze umwaka rero twateza kuronka bonus nkuko amategeko bivuga biri muri reklema bafatiye kuvyo twaproduce muri campagne ya l'année passée barafira ngo ntango z'ukwicenda none gushikana ubu baraduhebuje.
Utwo turusho abakozi baturonka bivanye n'umwimbo wabonetse aho rero abo bakozi ubari biteze yuko bagiye gutuburura narijya ubu umwimbo wabonetse ari mwinshi hisunzwe uwo myaka iheze
mba mu kwezi twitwaronse amezi atatu n'umucugiza na gatatu bivara naho ubugezeho uhembwe 1000 acaronka 300
amafaranga azirarimwe
yazirarimwe
ntasahuye
n'umushahara ikana uriye n'umushahara twitwitse ko birenga ibyo twitwaronse umwaka uheze kuko ubuno twakoze byinshi gusumba umwaka wundi twaronse neza twaragize na production nziza record kuva Sosumo itangura guproduce ni rya mbere twaproduce 113% twungutse bikaba bitumvikana ari ukuntu boyitwima ntituzi ko biri mu kagwi kamwe kamwe ntituzi ko arakagwi kagomba kuyatwara.
Iyo bagiye gusaba utwo turusho abakozi ba Sosumo bamenyesha ko insiguro bahabwa n'abarongoye ihinguriro aruko igihugu kiri mu bihe bigoye
ngo turi mu bihe bidasanzwe ubu gihugu kirakeye hariho abakozi bubaho bakanamubwira directeur general bakamubwira yuko atabihe bidasanzwe turimo kuko n'igihe igihugu cyari mu ntambara turi kubuhuye prime de bire yabiboneka dufatiye ku maguma gitangura 1993 gushika ma 2005 host twaguma tuyiro gushika abaye amasinyatire amahoro akaboneka mu Burundi twaguma tuyiro ibihe bidasanzwe rero turi mu buhuye cyo tuba tutaronka prime de bire kandi twaraproduje mu mahoro cyo kitumvikana.
Umuyobozi mukuru w'ihinguro ry'isukari Sosumo Donation Nijimbere tumubajije yemeje nawe nyene ko abakozi batararonka utwo turusho. Insiguro yaduhaye nuko leta y'u Burundi yafashe ingingo ihagarika uturusho tumwe tumwe ku bakozi ba leta bivanye n'ibihe Burundi yuko buracamwo. Iyo ngingo iri mu itegeko rigenga amafaranga leta yuko irakoresha mu mwaka wa 2016 ariko rero Sosumo ntikoresha amafaranga ihabwa na leta. Zongeye nishirahamwe litegamiye leta Burundi rigizwe n'imitahe y'amahinguriro y'ibinyobwa nka Brarudi hamwe n'ibanki y'abigenga Ecobank hamwe n'imitahe iva muri leta. Muri ico gihe amategeko afata amashirahamwe ya leta ntaheza ngo arikoreko. Ikindi abatari bake batahura nuko abakozi ba Sosumo batahawe uturusho mu gihe abihinguriro ry'icayi OTB ryo yagamiye leta bwegu baturonse. Nitwashoboye kuronka umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Pelate niyo nkuru kugira ngo agice bivuze ko. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, ubu naho dukurikirana ikiganiro Ntorere Kazoza.
mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Norere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Norere kazoza
Norere kazoza
Bakunzi biganiro vya studio Ijambo ikaze ni gwanyu muri chaki yago cha politike ntorere kazoza mwikundira Jerome Niyonzima ndabatumirire gukurikirana kino gice cha gatatu ari nacyo cha nyuma mu rukurikirane rw'ibiganiro twahariye ibibazo abamenyesha makuru babajije abavugizi b'inzego z'igihugu mu kiganiro baherutse kuremesha utangura gufata ijambo ni Cyrilo wa Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana iwacu
Murakoze ikomi jambo nitwa Cyrilo sindayizeruka muri Radio Maria Burundi ikibazo cyanjye ndacerekeza ku muvugizi wa leta y'u Burundi mu nama bitse COP 21 yabereye mu Faransa hari kwigenekerezo rya 2019 gushika ku rya 12 mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze u Burundi bugira 78 mu gusinya amasezerano yerekeye kugabanya ikoreshwa ry'imyavu y'ikizungu gushika kubice ijana kwijana ihangiro ryo mu mwaka w'2030 Burundi ko bwasize kuri amasezerano kwigenekerezo rya 13 mu kwezi kwa kane muri no mwaka turimo nagoma bazize muvugizi wa leta y'u Burundi mbega yuko iryo hangiro atari kure atari kera u Burundi bwariteguriye kuzogabanya iyo myavu koko iryo hangiro mubona u Burundi bwiteguriye kuzorishikako nimba ruko naho mbega umavu w'ikizungu aho rukoreshwa uzoca usubirizwa iki Ikibazo cya kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimye n'ubworozi kwigenekerezo rya 9 nyakanga muri uno mwaka turimo ikigo cyitwa Ijebu cyaratanze ibiharuro cyatorokanije gisanga mu bushakashatsi cyagize gisanga yuko kuva mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi 12 muri uno mwaka yuko imvura mu ntara zimbo Kirimiro hamwe na Mugamba ariho honye ntashobora kuboneka imvura ku rugero rwari rusanzwe rumenyerewe Yamara muzindi ntara ngo imvura izoba nkeye cyane ku rugero rwo hasi gose. Mbega muri ubwo bushikiranganje mukorana gute n'ico gikogira ngo ibiharuro gitanga n'ivyo gishakashaka mu bikoresho mu bushikiranganje nimba mukorana naho. Mbega zambuto zimara umwanya munini mu mirima zizosubirizwa n'izihe muri ko murarondera mu hereza bene gihugu kugira ngo iryo gabanuka ry'imvura ntitume haba inzara mu gihugu.
Sinzi mbwa ku kirya cha COP 21 umuvugizi ubushikiranganje uje twidukikije ko iyo nyunganira kuko umushikiranganje we yagiye kandi niwe yateye igikumu kuri iyo kuri amasezerano
nokoze cyane je ni twomere niyo nkuru nkabambugira ubushikiranganje bw'amazi ibidukikije gutunga aya matongo n'ibisagara koko muri inama yitwa COP 21 harashitswe koko ari kugabanya gukoresha umwavu w'ikizungu kandi amasezerano yaratewe ku gikumu intumbero nyamukuru ni ukugana kugomba kugabanya ukuntu uburyohe bw'isi bugenda burahera ariko icyo twamenyesha ngaha kujyanye n'u Burundi naho hatewe igikumu kuri ayo masezerano ni uko u Burundi bukoresha aya mase ikizungu ku rugero atari runini cyane ariko kubera abari ibintu muri rusangi icyo gikumu u Burundi bwategeza kugitera kuko ni ibintu bya rusangi kugira ejo canke irya ejo tuje hamwe mu gukingira isi ariko icyo nobwira abarundi nuko mu Burundi ntitwari bwagere ku rugero rwaho dukoresha mase ikizungu ku buryo bwonona isi ariko kubera twa turi muri mu mugwi munini w'isi wo gukingira ibidukikije no Burundi ntibwari kwikuramo uvuge buti ko twebwe tutarageraho twonona ntiturimwo nuko rero ibintu byagenze dutegerezwa kuba dukora dutegerezwa gukorana twese nagomba menyesha abarundi yuko gutera igikumu kuri urugo kuri amasezerano muri COP 21 ari inyungu kuri twese ari inyungu ku Burundi ari inyungu ku bihugu byose murakoze
nitwa Claudine Rambona nkora ku radio y'u Burundi. Mu biro by'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu barigeze gushiraho umugwi wiga ibijanye n'uburusho anare mu Faransa uhabwa abakozi ba leta bwahagaritswe. Mbega uwo mugwi warahejeje akazi kawo, waratanze icegeranyo, ico cegeranyo kirimo iki?
Izidore ntirampeba ijambo ni kwanyu mutubwiraho icegeranyo cy'uwo mugwi kigeze na ryari. Umunyagihugu umukozi ari ku kazi yo kuyumvira kuzosubira kuronka utwo turusho.
Murakoze mwamaze kundondora. Nitwa Izidore Ntirampeba, umuvugizi w'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Iki kibazo umufasoni Claudine akorera radio televiziyo y'igihugu yabajije no mwitwara ariko kandi nawe nyine biragaragara ko ari umwitwara ariko kuko ni naba ntihenze no mu kiganiro caheruka niwe nyene yakibajije. Biraboneka rero ko ari kibazo kiraje shinga. Hanyuma leta nkuko mubizi tutiriwe turasubira mu idoni y'ido ryingene ibi byatanguye. Leta murazi ko ari umuvyeyi w'abarundi bose. Leta rero yitwararika ko abarundi ijejwe abanyagihugu ijejwe bishobotse bobaho neza kandi kumwe. Hanyuma rero ni muri iyo ntumbero eriko aho amashira hamwe ahurikiyemo abakozi twokwita amasendika yandikiye ibiro cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuri iki kibazo. Twebwe icyo twakoze nk'uko twabyishyuye mu kiganiro giheruka, twarashinze umugwi uwo mugura gicijya nino. Hanyuma turahava dusanga mu gutera intambwe cyo kurikiranirwa ku rundi rwego ari naho caca kirungikwa muri wa mugwi w'igihugu bita Conseil National pour le Dialogue Social. Umugwi w'igihugu usanzwe ukurikirana ibibazo by'imibereho cyangwa ibibazo n'abanyagihugu. Ubu nawo nk'uko mubizi ukaba uhurikiwemo n'abantu bavuye mu bisata n'inzego zitandukanye. Uwo mugwi rero icyo kibazo gifise mu ntoki uri ku kivi. Mu gihe rero uwo mugwi ukiri ku kivi, twe n'ubundi tubasaba gutenyenya kandi murindire mwizeye kuko na kare uwo mugwi tuvuga turazi ko muserukiwe. Kubera yuko rero uwo mugwi uri kurakurikirana iki kibazo uri ku kivi kandi mukaba muserukiwe, ni mugama no kwizera yuko niwagitoza niwarangiza uzobashikiriza inyishu ibashika ku mutima. Murakoze.
Akabazo kagira kabiri ndakabaze mu gipolisi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano. Ubu mu gipolisi kijejwe urujira n'uruza, mu gipolisi kijejwe imbibe n'ibirere paf, muri kino gihe umuntu ashaka kurondera pasiporo yataye igihe ashaka kurondera shasha kugire ije ku gihe, ubu basaba yuko umuntu arinda kuhishikira. Ariko tukaba tuzi kandi ko mu kurondera pasiporo ya mbere abasanzwe bafise baramufata amakanda bagasaba n'ibikenewe bikaja mu mashini. Mbega none mu gihe umuntu atakimukurikirana kuko ibarinda gusaba ko arinda kuza atotuma nk'uko byahora, kuko iyi ngingo turabona kumenga harabo ihohotera. Dufate nk'abanyeshuri bari kwiga hanze bataragera kugaruka ariko bazoteba bakagaruka, cyangwa umuntu agenda kwivuza agateba, muri ico gihe bizoca bigenda gute? Akarero twoca tugafatanya n'abarondera izimpusha zishasha zo gutwara imiduga permis biometric. Nabone nk'ubu umuntu atari ngaha rijya sango mwatanze n'iryahera bizogenda gute nibaza? Murakoze.
Pierre Nkurikiye.
Kijya gipolisi kijejwe imbibe n'abanyamahanga muri no minsi kiriko kirasubiramo kwandika gushasha ibiranga abantu bari bararonse ziriya mapuro bita passport, ni bimwe bita mu gifaransa mise a jour de données physiques. Uvuga yuko ivyo bari bavuze igihe baronka ziriya mapuro biriko birasubirwamo kugira ngo bashireho ivyo babasangana no munsi. Nico gituma babasaba ko bategezwa kuhishikira bonyene kugira basubire babafotore. Urashobora gusanga umuntu yaragize aksida agacika ukuboko, ivyo bategerezwa kubishiraho ugasanga ijisho yamenetse ijisho, ifoto yiwe bategerezwa kuyihindura nico gituma babasaba kuhishikira nico gituma iyo ngingo yafashwe rero abantu
bose none ndi kumbure ntibari gutomora bati uwo bazi uko ari gihimba c'umubiri cononekaye yogaruka ako barinda guhamagara abantu bose nkuko mmenga bose ibyo muvuze byarabashikiye
ningingo ntibibera rimwe nubone ntibazira rimwe umuntu wese aza igihe baronkiye umwanya ariko kugira abayimuhindurire ni ngombwa basubire kumubona hanyuma barabe neza ivyo bintu uko bimeze uno munsi ariko kubijanye n'abanyeshure babari hanze nkuko yabibajije bajya baca baja mu buserukizi bw'igihugu c'u Burundi aho bari hanyuma bakagira urutonde rwabo bagaca barurunga ikino bagaheza bakabahindurira kubijanye n'uru ruhusha rwo kugendesha imodoka nago nyene utegerezwa kuhishikira kuko hariho naho utegeza gusinya bo nyene kandi nta usinyira ubundi nuko rero bijanye n'izi mpapuro niko bimeze muri no minsi
hari abashobora kwiyumvira bati kumbure ibyo byo byatumwe na politiki ikaba nk'ingingo yafashwe n'igipolisi mugabo harimo politike bana hari abarundi benshi batari mu gihugu hari habagihunze kubera imvoyi cyangwa iriya hari nabagiye bafise ibyo bakumbure bakurikiranwa ko kumbure mukagomba kugaruti abo bantu bagiye kumbure afite icyo bakurikiranwa ko ntihagire uzo barondera impapuro ngaha mu Burundi batarinze kwigarukira abo barundi bose bari mu mahanga musaba mubona yuko ari ngombwa ko bazorinda kugaruka bo nyine kugira ngo bagire nta kubazitira kurimo
nta kubazitira kurimo nabo nyene bashaka guhinduza izo mpapuro basabwa kuza kugira ngo nabo nyene babarabire ivyo bintu kuko ushobora gusanga byarahindutse
izo ntoki bivyo bafata n'uzeje ku by'ukumukuntoki zituma awuciye hose bace bagutora urumva nk'ivyo mu gihe Burundi bugomba kumera nk'ahandi ntibovuga rero ngo bazoza barabana yadukorera kumwe kwa kera ngo bazogira ngo impapuro ndangamuntu cyane cyane zijya zijyanye n'abagenda baja mu mahanga zisangijwe ugenda barabye iyo pasiporo yawe urwo rupapuro rw'inzira bagasanga ntirushobora kwinjira mu byuma byabo kandi ahandi hose bishoboka cyo kimwe n'iyi urupapuro ko kugendesha umuduga urabona ko bazanye urupapuro rushasha rukozwe mu buhinga bwa none bituma rero atawo bivuga ngo kuko nakari hanze ngo yoba bibaza ko yahunze babagiye kumva za politike n'ukuri sivyo nicyo nagomba gutanga ku muco sivyo kuko mu gihe bikenewe yuko umuntu ajyana impapuro zimuranga yatereye ku gikumu byumvikane rero yuko atobandanya akoresha uruhushya rwo kugendesha imodoka wakira ngo inkaratasi kandi ubizigezweho kandi n'isango ryaratanzwe adasinye ngo ajya kwifatira icyo kimwe rero n'izo mpapuro z'inzira atwiriza rero kuja aho natwe kandi biri mu biranga ubwigenge bw'igihugu n'ubura n'ibiraba isura no kuvuga ishusho y'igihugu yaho tugeze mu makuru urundi rugero rw'ibindi bihugu
barakoze abamenyesha makuru murakoze namwe mwabavugizi b'inzego z'igihugu kuri icyo kiyago mwashikirije abanyagihugu Jerome Niyonzima narindemesheje kino kiganiro nongeye gukengurukira wewe wari kuratwumviriza nimwese mubandirwe mu banyu no mu byanyu naho utaha
cyari ikiganiro Nturere Kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
nijwi rya Amerika dusa n'abariko barasozera ibiganiro byo kuri uyu mwanya ariko imbere yaho reka tubibutse yuko mutwumviriza kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda mu Burundi mukaba mudukurikiranira kuri FM 104.9 na FM 105.2 abishobora murashobora kudushikira mukoresheje address yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook muturonkera kuri radio yacu mu ijambo rimwe naho wifuza kuja kuri internet ni www.radioyacu.voa.com bagenzi rero mukundira radio y'u Amerika ibiganiro twabateguriye muri akanya naha bigarukiye ibiganiro bya radio y'u Amerika birabandanya mugume kuma radio yanyu.